Mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane nahazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Uburundi bwifatikanije n'amakungu kuri uno wa kabiri mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kubahiriza agateka k'abana. Umunsi ucitse hari abana bavuga ko ubuzima bwo mu mabarabara bubarutira ubw'imiryango bakomokamo.
Umwana yashitse muhira ashikanwa iyo yari yagiye aturuka hamugahindukira muri kuriha bari ibibazo bari ibyo bituma by'ukuri abana bagakomera leta nk'umubyeyi bagira amatongo adakwiye bashike ku muzi bavuga ati umwana ukanaka nimba yasoka guma muhiri wabo canke umuryango wari mutunze byavuye ku kimi bibiri mututwezi togwe.
Uni Ferdinand Simbaruhije ni umunyamabanga w'urunani rw'amashyirahamwe aranira agateka k'abana mu Burundi FENADEB asaba leta gukenyerera ikibazo cy'abana bo mu ibarabara.
Bihaye hafi umwaka wose n'ubu rero nzosubira kubona ko tugira ikindi gikorwa cyane cyane ko dushaka yuko amakomine ariyo afata mu minwe cya kibazo kijyanye n'abana mu ibarabara. Bidufata n'imyaka ibiri, imyaka itatu hazogera igihe babona yuko atabuhungiro buri mu ibarabara.
Uyu nawe ni Martin Ivyabandi we n'umushikiranganji ajeje ivyo agateka kazi na muntu mu Burundi avuga kanaho iki kibazo kikibakomereye bagihagurukiye. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye ivyo abanyagihugu ba mu micungararo yahashinguwe abami mu ntara ya Kayanza turi mu Burundi basaba ko ico kibanza cosanurwa. Turazigaruka ko handi hato mu hafi ya maradio yanyu. Ako mbanze ndabwire muri make kwa bimukira bava muri Amerika yo hagati bakomeje guca kubitsi no kumabuye ngo binjire muri leta z'umwe za Amerika. Hari umurugwigizwe n'abaharurwa mu 300,000 ugeze mu gisagara cha Tijuana ni muri Mexique uri kuragerageza kwinjira yamara abategetsi ba Amerika bagavye magabo ejo kuwa mbere barugaye ivy'agategekanyo rumwe mu mbibe zicamwo abantu benshi ku isi baruzitiza insinga mu ntumbero yo kuzibira abo bimukira. Iyugarwa ry'ugo rubibe ruri hagati y'igisagara cha Tijuana muri Mexique na San Diego ni muri leta California ha muri Amerika ryatumye abanye Mexique bari bamenyereye kuza gupagasa muri Amerika batahuka muri Mexique badashobora kwemererwa kwinjira. Ingenzi z'abanyamerika batari bake nabo bari batahutse mu gihugu cyabo bavuye muri Mexique ntiborohewe. Perezida Donald Trump wa Amerika munduheze yatangaje ko leta yiwe yiteguriye gusubiza inyuma vyanke bikunde abimukira. Yavuze ko abimukira badakwiye kwakirwa kuko ari bo ntandaro y'ubwicanyi n'izindi ngorane nyinshi. Abimukira two kwibutsa ko bahunga ahanini ubukene n'ubwicanyi bufatiye kubiyayura mutwe bivugwa iwabo. Tukivuga ivya bimukira abanyetiyopiya b'abayahudi baharurwa mu majana ejo kuwa mbere barakoraniye Addis Abeba ni ku murwa mukuru wa Ethiopia biyamiriza ingingo yafashwe na leta ya Israel ibankira kwimukira muri Israel bagiriza ico gihugu ko cagawiye imiryango hagati y'ivyo bihugu bibiri. Abanyetiyopiya b'abayahudi bashika ku 135,000 baba muri Israel benshi muri bo bafise ababo miryango bashika 8,000 baba muri Ethiopia bakirindiriye kwemererwa gusanga babo muri Israel. Mu kwezi kw'icumi muribuka ko leta ya Israel yateguye umugambi wo kuzana barenga 1,000 muri bo ariko umuryango umwe gushika ubu niwo umaze kuronka amahirwe yo guhuzwa. Igihugu cya Israel cakiri 1,000 by'abanyetiyopiya kuva mu myaka y'1970 biciye mu gutanga ubuhungiro. Mu myaka iheze amategeko ya Israel yashizweho yaradindije abimukira kwinjira muri ico gihugu. Iherezo uwo mugambi urahagarikwa. Twacari ku mugabane wa Afrika umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram mu mpera z'indwi iheze waragavye ibitero ku makambi atatu ya gisirikare mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria bituma haba amakenga ku mutekano muri ico gihugu gisigaje amezi atarenga atatu ngo gitunganye amatora y'umukuru w'igihugu. Ku munsi wa Mungu abarwanyi batekambi y'Imetele ni mu buraruko bushira ubuseruko bwa leta ya Borno hafi y'urubibe na Nigeria. Kuno uyo munsi nyene hatewe ikambi yo mu gisagara ca Gajiram ku birometero 80 mu buraruko bw'igisagara ca Maiduguri umurwa mukuru wa leta wa Borno. Ku munsi wa gatandatu Boko Haram yateye iyindi kambi ya gisirikare mu gisagara ca Minok. Nta makuru y'abapfuye canke ivyononekaye biratangazwa nkuko vyashikirijwe n'umutegetsi mu gisirikare ca Nigeria atashimye ko izina ryiwe rimenyekana yavuganye n'ijwi rya Amerika. abantu barenga ibihumbi 27 baramaze kwicwa muri iyo ntambara imaze imyaka 9 yasize umuriyoni n'ibihumbi 108 by'abanyagihugu batagiraho bakika umusaya. Radio y'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45.31 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Ahandi mwumva radio mukunda ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara, tubahaye ikaze.
Wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze kuri no wa kabiri Burundi bwifatikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe kwubahiriza agateka k'umwana, umunsi ushitse akivugwa abana batari bake mu mabarabara atandukanye. Abavuga n'ijwi rya Amerika mu basigura ko bataruta basubira mu miryango yabo bivanye n'ibibazo biri muri iyo miryango. Leta ku ruhande rwayo yibutsa ko mu vyiriko irakora kugira ngo abana bakike umusaya mu ibarabara ari ukubavemwo ari ukubakuramwo ku nguvu. Mugenzi wacu Raymond Zimana hadushikane mu gisagara cha Bujumbura aho yayaze na bamwe muri abo bana.
Polisi baba batwiruka ko uwo mwijoro aho se tuza kuri benji tukaba turagumye.
Uruhigi rw'abana bo mu ibarabara rwatanguye mu kwezi kwa gatanu 2018 mu bisagara bitandukanye biri mu gihugu cy'u Burundi bivuye ku mugambi wa leta wo gusubiza abana bo mu ibarabara mu miryango yabo. Naho biruko mu gisagara cha Bujumbura haracibonekeza abana bibera kandi batunzwe n'ibarabara. Abo bana bemeza ko ibarabara ariryo rituma babaho kuko mu miryango yabo hari ibibazo bitandukanye.
Karararaje mpamvu navuye muhira uburi byo kujya uri byo nambara muhira baranoteje naca mu gatikwe ukasanga iyo mukuru wanjye hari ayica ndazino
njyewe mama n'ibibana na papa ari ku wundi mugambo urumva papa yazanye uwundi mugore anangiye kwa papa uwo mugore aranyirukana ngiye kwa mama umugabo wiwe aranyirukana.
Bana bavuganye n'ijwi rya Amerika ribasanze muri quartier asiatique commune Mukaza bemeza ko naho bosubizwa mu miryango yabo bitokunda ko bagumayo kuko umuti w'icari catumye baja mu ibarabara utoba ubonetse.
Chaka indi cyaje kuya muhira ari cyo nubundi cyo tugaruka na umva byo kunda. Nyimba raho nyene muri ico kindi kigo tworonka umuntu azara dufasha. Nyimba dutwara nko kwishura nyine tukiga nk'abandi bana. Hanyuma tukamenya gutera imbere nk'abandi.
Jamera ko ari aho mu muri ari disundo sira yo kubera inzariri. Arayo agirinishira.
Mashirahamwe aharanira gateka k'abana bashima umugambi wa leta ugukura abana mu ibarabara bemeza ko abana basubiza mu miryango yabo. Bagaruka mu ibarabara kuko ibibazo bamanye babigumana. Ferdinand Simbaruhije umunyamabanga w'urunani rw'amashirahamwe aharanira gateka k'abana FENADEB asaba leta gukorana uyo mugambi n'abegwa bose n'ico kibazo.
Umwana yashitse muhira ashikanwa iyo yari yagiye aturuka hanyuma agahindukira mu by'ukuri haba ari ikibazo barabe iyo mizi barabe ibyo bituma by'ukuri abo bana bagaruka mu ibarabara. Ni ukuvuga leta nk'umuvyeyi imbere igaheze karonda abo bose bafite ico bofasha tohoze bagira amatohoza akwiye bashike ku muzi bavuga ati umwana ukanaka nimba yasaka kuguma muhira iwabo canke mu muryango w'umutunze byavuye kubituma ibi n'ibi hanyuma rero umuti tuweze utogwe kandi mu by'ukuri hamwe leta ikoranye n'abo bose bafite ico bofasha mu bijyanye by'agataka abana mu byavuye bose bafise umutima wo gufasha turizeye ko bizogera neza.
Mu bushikiranganje bwo gatya ka muntu gufatana mu nda n'iterambere ridakumira baremeza ko uyu mugambo utoroshe. Martin Vyabandarongo y'ubwo bushikiranganje avuga ariko ko ivyankenerwa biriko birakogwa kugira mu Burundi ntihazobe yakivugwa abanyebarabara.
Si kintu dukora ngo umunsi umwe ngo turatanze itegeko bana bose bacava mu ibarabara kuko muri bajya bana mu ibarabara hari abace babinyegeza kandi muri ama quartier y'iruhande turazi neza yuko ibikogwa biremereye cyane twihaye hafi umwaka wose. N'ubu rero nzosubira kubona ko tugira ikindi gikorwa cyane cyane ko dushaka yuko amakomine ariyo afata mu minwe cya kibazo kijyanye n'abana mu ibarabara ahari ngorane nateza kuva umuti ari hariya mu kibano aho rero abantu baramaze kwigishwa abigisho byo by'imico ukuntu biyumvira ko twasanze ni kibazo gikomeye ibi bituma harawa biva ku bukene tuzufashije nabo bose kugira icyo kibazo gitora inyisho bidufata n'imyaka ibiri imyaka itatu hazogira igihe babona yuko atabuhungiro buri mibarabara
ibiharuro biva mu bushikiranganje bwa gatya ka muntu ugufatana mu nda n'iterambere ridakumira byemeza ko kuva mu kwezi kwa gatano 2018 abana barenga 1200 ari bo bamaze gukugwa mu ibarabara mu bisagara bitandukanye by'igihugu ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
Remonzimana arakenuye no mu gihugu cy'u Rwanda umunsi mpuzamakungu wahariwe kubahiriza agateka k'umwana wahimbajwe umunsi usanze hari intambwe zikwiye gutera mu bisata bitandukanye nko mu karere ka Rusizi ni murengarazuba bw'ico gihugu havugwa abana bakoreshwa ubuzi buruhisha harimwo ivyo kuja kuroba batarakwiza imyaka yo gukora basigura ijwi rya Amerika ko ahanini babiterwa n'inzara hamwe n'ubukene bivugwa mu miryango yabo iyo nkuru turaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma dusubire mu Burundi tubabwira inkuru twari twabemereye y'abanyagihugu ba micungararo y'imva z'abamizitwa inganzo basaba kozo kuba kwa neza aho ni mu gihe nko muri commune Muruta ni neza na neza ku mutumba wa Remera w'intara ya Kayanza ari izo nganzo haboneka gusa ibisaka bigizwe n'ivyatsi hamwe n'ibiti hidonido na mugenzi wacu mu Kayanza Fidelite Shatsi
Ntibiri mu bitabo gusa imva z'abami arizo zitwa inganzo mu kirundi ciza ziracabaho twagendeye umutumba wa Remera ahari imva yamwe zigisabo ari mu bami bavugwa cyane mu Burundi ndetse bibwa no mu mashure ico bamwibukira ko nuko yagwanije abadagi b'abakoroni kuva mu 1896 bagishika gushika mu 1993 aho hantu ashinguwe harangwa n'ishamba biyagaragara ko atawuhinjira kuko hameze nk'igisaka kigizwe n'ibiti hamwe ivyatsi abaje kuharaba baca muturira kw'ikirundi turi kikuje maze bakarabira inyuma eka hari n'abahavukiye bavuga ko batarahinjira akarorero nakuye mutama amazi imyaka irenga 50
ciye ubwenge inganzo ndayibona uko
yego hari gisaho ko nyene
aho ntawugera aho nyoraye sinzaje imbere ngo hasuko hameze uko no bambesha
uravyifuza aho kuhamenya
ino habona mutujanye tukaraba ati hameze uko
naho biruko bamwe baba mu cungaro y'iyo nganzo bavuga yuko aragateka kuri bo kuba iri wabo ariko hari nabandi bavuga yuko hari yo hagihaze
baje kumangumbaga hanye nagateka kabisa ko handi muntu zindi ntara hari haho atangazo zihari
nakanyuka rakuye
oya ntikakuye oya bwacu nk'abantu baba kuri nyamutumba nyene nganzo iriko baba kwiburyo bukomeye cyane
uyu numwe mugwaruka ruba ku mutumba wa Remera yatwiganiye ibyangira kamaro abona yuko bikenewe gukogwa
inkiri shamba ngaha niho wazuvuga ngo niho mwezi gisabo yahambwe hatanubatse atanishusho yiwe wavuga ati hahambwuno bare bakwiye nko kubaka nk'amazu y'amahoteli bakahagira krotire nk'ibyo byatsi biraho aho hose bakahagira neza bakahubaka n'inzu bavuye nko hanze bararamwe
ubu muri iyo nganzo haboneka ishamba gusa ariko siko byamye aya makuru yakesha nkanahasi Matias umutama w'imyaka irenga 70 ni nawe acungera inganzo yamwe igisabo
mwami ntiyahambwa mu kuzimu nk'ababubu bamushira hejuru ku rusenge iyo amaje gukora urunyo rukakorokera mu cyakunze bakarubona baca bamwurutse bakamushira hasi bagaca bugara yanzu bagaca bataha
nuvuga ko ngaro hari inzu y'umwami none iyo nzu yahereye ko atayo tubona ngaha
none ibiti byo byari ngaho byanganza marubuntu ubona hari ibike hari ibyo nibindi byameze
unyereka uti ahantu hatumbere imva n'ingaca ni hariya ni hari inganzo
kini kintu kizira singeza kandi hadi
Haya abantu barayibaza bati ngaho hari yakwiye gusibugwa wewe umva
ibyo cyo bihabage kuhakora nibashobora kuhakora batadutumye ko turaza tukakeba gutya kugira ntibahegere kuko hari hahandi mbagije
hamwe atavugwa
Mani humba ko bacha baza kujura aho umwami yaboreye ngo nibindi bintu bari ko bararonde
kiretse inganzo yamwe zigisabo yatwaye mu myaka y'igihumbi kimwe 1950 gushika mu 1999 muri komine Muruta asanzwe hariho n'abandi bami bahahambye atwovuga nka se wamwe zigisabo nta rugamba azwi nk'umwami yaguye imbibe z'u Burundi uwo nawe yatwaye mu myaka y'igihumbi kimwe 1796 gushika mu 1850 inganzo yiwe irahitwa Muganza iyindi nganzo iri muri komine ya Muruta iri ku musozi waramvya ni yamutagambikije muhungu wa mwezi gisabo uyo umwami yatwaye igihe gito cyane kuko yapfuye inyuma y'imyaka itatu yimitswe. Uhagaze iruhande y'inganzo yamwe zigisabwa ateza amaso hirya no hino, urabona udushamba tw'ibiti turimo izo nganzo zose duje gutondagura. Twarondeye kumenya igituma abo bami bahambwa mu ntara ya Kayanza mu gihe umugwa mukuru w'intwaro ya cami wari mu ntara ya Muramvya. Umuhinga mu by'akahise ku Burundi akaba n'umwigisha wa kaminuza Emile Mworoha yishuye igituma.
Urabona turi ku rubibe Rwanda n'u Burundi. Imari z'ingano zihari kwari kugira ngo berekane ko ari mu gihugu cy'u Burundi. Ati yo rero n'imbibe zitarengegwa n'u Rwanda rero ruca rubimenya bati aho ni mu Burundi.
Mucigo yakoze abitumwe n'ikigega mpuzamakungu kijejwe iterambere PNUD hamwe n'igisata cy'igihugu kijejwe byo gukingira amashamba INSN. Uwo mushakashatsi mu vyakahise aravuga bikuru bikiru bikenewe gukogwa kugira ngo izo nganzo zihurumbigwe na ba mukerarugendo.
Kugira ngo bashobore kuharaba hazosubira kubakwa ingoro imeze nkuko bazikora ico gihe, bashireho na rwa ruhimbi bavuge n'ingene vyagenda babasigurire haje n'ahantu hambavu bagurisha utugenegene twerekeye aho hantu.
Ico cigwa cyakozwe mu 2014 ariko rero imyaka inira heze kiraho atakira kugwa ku rubuga. Umutumba Remera muri komine Muruta mu ntara ya Kayanza, Fidelite Shatse, ico cya Amerika.
Fidelite Shatse acakorerwa mu ngata na mugenzi we Diane Ndonsi Bujumbura hagiye kuremesha ikiganiro cy'abashengero n'amanyedini. Huno munsi haragaruka ku nyambaro zitandukanye madini atandukanye n'akaranga. Reka tumuhe ikaze abanze yakire abatumire bari kumwe.
Adolphe Ntibasharira, umwe mu bakurikiranira hafi imico na karanga k'abarundi, turabaramukije.
Mwaramutse neza.
Turaramukije na mwebwe Sheikh Haruna Nkunduwiga, umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi.
Yabaramukije na musana batumviriza.
Ndaramukije na mwebwe Pamela Irakoze Irene, umwe mu bitayeho ibijanye n'inyambaro z'abantu. Bita umustiliste muri rurimi rw'Igifaransa, na mwebwe turabaramukije.
Ndabaramukije cyane.
Nk'uko muvyumvise, turabandanya ikiganiro ku bijanye n'inyambaro. Sheikh Haruna Nkunduwiga, musanzwe muri mu ndongozi z'amadini, nta mubona yuko mubera intambamyi abigeme mu kudashobora gukora ibikorwa ibyo ari byo byose bivuye kuri izo nyambaro. Nk'abigeme bambara impuzu ziva kuva hasi gushika ku mutwe, abo bantu ntimubona yuko bashobora kutoroherwa gukora nk'ibikorwa bishobora kubasaba kurira ku nzu.
Ubwa mbere dushaka kubanza kumenya ikibanza cy'umukenyezi cyangwa umwigeme ku mujyanye no kwemera kwa Isilamu. Nibyo abakenyezi harimo bajya babizi by'amategeko bariko baravuga ngo abantu bose barangana. Kungana imbere y'amategeko n'ukungana kugira ngo umugore n'umugabo bangane ni ibintu bibiri bidahuye. Hanyuma niko baravuga muti mbega amadini ntiyoza arisunga iterambere rigezweko. Mbega iyo terambere riza rije gusubiza inyuma ukwemera k'umuntu ryo bariterambere nyabake. Ndiko nshaka gufata nk'uturere tubiri gusa kugira ngo sinje mu bintu birebire. Nibyo hariho abavuga bati nta kazi umuntu umuhungu umusore w'umugabo yokora umukenyezi atokora. Mugabo kandi uko Imana iba yaramuremye hariho ubuzi atakwiye kuvuga ngo agiye gukora. None nk'umukenyezi yonsa afise umwana yonka afise uburenganzira bukonga cyo kuvuga uti jewe ndumukoresha wawe ndaguhe kurariza mu yinga ryose giyukurikiranya. None umwana yoza akazokonka ryari? Umva hariho nibyo naho tubavuga ngo kungana hagati abakenyezi n'abagabo. Hari ibintu ko kuvuga ngo kuja kuririra inzu mega ayurira kubera ko yabuza kandi kazi yatoza guhereza agakora ibintu. Nimba byo byo kuririra inzu hari ico biza kumutimutsa mu kwambara ko ico mukomera kwiwe mega kubera iki yurinda kuza kurira iyo nzu ntakora ibindi byo bimoroheye gusoma. Ni nkuko uvuga uti jewe nshaka duhindure tufashe mu ico ya kera umugabo niho harafata ico bita ishoka canke indya biti akabari baza gusatura ukavuga ati oya rewe mugore wowe ufata ishoka nanjije kuguteka. Tuvuze ngo ni bihe bya none toba turiko tura naho ubuzi guteka bikuye dora tuvuga tuti nkabajya bakoze mu mazu ibujumura bageze ruguru ntacashe kaja mu gikono ngo baraza gukinjika ngo umugore yaruge. Hari ibikorwa bimwe nushaka bisaba ingufu naho hari abigeme n'abakenyezi bafise ingufu. Hari ibikorwa bisaba ingufu bikwiye gukorwa n'abantu b'abahungu cyangwa n'abagabo. Abakenyezi bakora ibyo kuko uko umukenyezi mukoresha ibintu by'ingufu cyane niko uretse ko aruha aheze ugasanga niko yararemye bimwe bikaza guhinduka ugasanga n'ukuri icyo ushobora gukora wamuzanye umukundira kiko kirahinduka ubwo rukundo ugasanga rukora gabanuka. Tumvikane ko mu bijyanye n'inyambaro tuweze tukabubahiriza ntibavuge ngo kubera igikorwa iki n'iki n'iki navuze ngo mbega uja gukora iki n'ikikorwa iki n'iki ngo ngoma kuza kwamara uko ari cyo ngiye gukora. Turabe ibintu bimwe umuntu akwiye gukora kuvuga ngo umukenyezi cyangwa umwigeme ngo agiye gutwara ngo byabikamye ngo amaromoruke n'ibiki uzi abantu barara bagenda bukabakera ko ngo nukugira ngo gusa angane na musaza we. Turumva ko ari ibintu bimwe twaba turatayakujyamo zohava biza kudukura no kukwemera ko iwacu kuko ingene basanzwe baremye dutegeza kugeraza no kwakingira kugira ngo uko kuntu imana baremye ntagire byinshi biza guhindukamo
uko niko bikwiriye cyangwa ahubwo amasengero niyo akwiriye kujana nibihe nayo kugira ngo umuntu ntahave acererwa mu iterambere ryaba n'igikorwa bivanye nuko kwizera bifatiye kunyambara
uya uvuze nk'iyo kanzu kuyurirana ku nzu sivyo sibyo kurira ikanzu ni kanzu yo kanzu rero biravana n'ingena ibishonye ibigera hehe ibingana gute kugira ngo ushe kurira ku nzu ntusamaze abari ruhande yawe amashengero ntatwagurana nibihe ngo bavuge bati hakenewe ibintu binibi nibi ngo nibambara uko bashaka uyanti bishoboka uraraba nk'abo bana babigime amapataro harabagura agapira yambara akakagura abona ngena kareha bijya twumva ngo imikondo iri hejuru bijya nke ugasanga numuvyeyi yayiguriye umwana ari mwambitsi aramufasha kuboko barajanye mu isengero gusenga ugasanga bashaka tureke n'ivyo byo kuvuga mu mugongo ugasanga ntacyo yambaye ari gusa ugasanga impuzu zerekana utwo duhuzu two munsi abantu bambaye ivyo ni ibintu biratsitaza abantu nk'abo bana bakiri bato bubo imiti mica yiyumvira inyuma iyo mpuzu mbona hari iki
ego hari icyo haba mujyanye n'imico canke mwebwe mwambika abantu mukuriye guhurira ko bakavuga ati impuzu zinze zibazikwiye kwambagwa canke hari ukuntu no muri amasengero nyene haba hari ukuntu bakwiye kugenda bahindura bivanye n'ibihe nyene baba bagezemo
oya guhindura ni koko iyo tumaze kuvuga kuyikwiza uraraba ko uyikwije kandi byiza
nako yego uko kwikwiza mbega uwo yambika abantu afise uko akumva abo mu yandi masengero afise uko bakumva ama mwebwe murafise uko mukumva ama mu bajeje umutekano afise uko bakumva uko kwikwiza rekomera gute
hariho ibintu bikurikira twavuze nkuko muvukanye Adolphe yabivuze kumwigeme cyangwa umuntu wari wese ariho ibihimba by'umubiri bitakwiye kugendera habona mukwikwiza ibyo bihimba by'umubiri bitakwiye kugendera habona birakwiye ko babipfuka
mwebwe mwavuze yuko ari gupfa hasi ku kirenge ku jisho ry'ikirenge gushika ku mutwe mbega bose none bogira icyo cyitegererezo canke
yaba byashoboka ko bose babigira muri nuko nibaza ko ataka ibikime kuko nashaka mu nkundire jewe hari ahantu nagiye hari umunsi mukuru siko ngo bita umunsi mukuru cyangwa urubanza haza muri ba bana babigeme bakiri bato yambaye bavuga siko kwita ko ari kanju cyangwa ari jipo igera hepfo ku gitsi mugabe inyuma isatuye gushikaho agahuza uko munsi agashikirwa akaca agenda mwibaza ngo giye gutanga makado kagenda imbere y'abantu no mu gutamuka byanka imufata ku maguru nkuyo urumva impuzu ndende imwegereye mugabo isatuye gushikaho agahuza uko munsi uhaka kukabona urumva yuko muri ico gihe n'ukuri twaba duhendana je none namarambira n'abantu nti ushake ubumushikirangani canke ubutwara igihugu mugihe wambaye ubwo buhuza ubugufi bandi bita ngo ubuwindo n'ukuri cubahiro abaguha ushaka kugihabwa n'aba bitwa ngo n'abanyamunji mugabo ugiye muri ya mico kama ruguru abantu bakakubona hahandi usa dufate uciye hano abana mwibarabara bagwa ngo susu urumva nk'ibyo nta gateka abaguhe mugabo hari izi nyambaro ahuca hose avuga ati naho umwana ari umwana ya myaka 8-10 bavuga ati uwo muntu umupfa cyo bita umupfasoni mukino kuko naho nyene dusigaye ijambo umupfasoni dusigaye dushaka kugita umukenyezi wese cyangwa umugeme wese kumwe umupfasoni mugabo umupfasoni irifisi cyo risigura mu kirundi bavuga ati uwo muntu umupfasoni yambaye rupfasoni nubwo ariyo kwambara rupfasoni aho umuntu wese akavuga ati bavuze wambaye rupfasoni wambaye gute kuko izo byo byose ziba zigira hejuru y'amavi nubwo bavuze ngo wambaye rupfasoni sinaba mbesha si ntawe nza kwinjira mu kwambara kuyiwe mugabo iyo bavuze ngo umuntu yambaye rupfasoni ubwira uguru ucubona neza icyo bita kwambara rupfasoni icyo ari cyo
ego ukwambara koba byoja mu by'abantu bakwiye kwihanganiranira ko canke hariho aho bakwiriye guhuriza kugira ngo bavuge bati umuntu akwiye kuba yambara gutya
guhuriza ko twese ntidushaka guhuriza kuri kimwe ntibikunda mugabo ibyo duhurizako nuko kwikwiza rero biravana umwana w'imyaka 3 atamwe gutambuka imyaka 5 sico kimwe n'umwana w'imyaka 20 sijo kimwe rero na mama wabo w'imyaka 40-50 ukuri kuragenda rero ni kukenera kwikwiza gusumba gose kujya umwana ushobora kumwogereza mu base ni uko wewe bamwogereza mu base n'abantu baba babona wewe ukuze utajya kwogera habandi babona uhishiki niko kuko rero n'impuzu n'inyambaro hari ibihimbu kiri muto atacho bibonone yabivuze arunati abana bakiri bato bagomba kumera cyo kimwe uko imyaka iri kurakura niko nkahamugikiriza cyo mukobwa atangura guhinduka urumva gereza kuhambarira nyene nkuko bitegerezwa n'abazungu nyene bazana iyo mico barazi ko ibere abajyambarira gose ziza rero no kuraba ati umuntu ageze ngaha nk'umuntu yamakurugendo yama ya kuri binibi nibi hari imbuzu zibereye ateza kwambara ugiye uti ngiye mu misa mufaso niyambaye imvutano yambaye ico gitenga kicikwiza biraryoshe gose mugabo umwana mutonyi wiwe agiye mutwaye yamufutse neza akaheza akamutwara yambaye imbuzu zishika ngaha ku yivi birumvikana umukobwa w'imyaka ubari ko arakura ageze ngaha imbuzu gara mwa kwifero atwita ku murundi imbere aho abayikwije ivyo mbona mu kirundi aho rero mugabo abana ababirimizi bobo bamenyereza kwikwiza gusumba ikibabaje rero nuko ibi bintu biva hanze abana bacu sabahungu sabakobwa ntibashaka kuba barundi ntibashaka kuba nico kibabaje rero ugasanga bari ko bararaba zinyanyambaro babona muri televiziyo uwo mukobwa yava ruguru aje kuraba agurundira akazi aje yikwije mu kuduga kagenda ahena atsitaza basanze yagize iyo niho rero dushobora kuvuga tuti kumvikana byogorana ko kumvikana ntitwohuriza kuri byose mugabo rero ibyo abantu batangwe kwikura mpuzu mu gihugu je ndavyita mbere n'agasema urakwiye kwambara bakikwiza arabahungu n'abakobwa
ego Pamela mukurangiza mwebwe musanzwe mwambika abo bantu bivanye n'ingene bagenda barahinduka mu mutwe bivanye naho bakuriye ubwo ikintu cy'inyambaro birashoboka ko bashaka kugihuriza ku canke hakwiye kuba ukwihanganiranira muri ivyo byikwamba
mbega kwihanganiranira ni muyihe context sinzi ukungene no kivuga
uhanura umuntu badaciye bahanira ko ngo yoba yambaye ngo impuzu ngufi kuko bivana naho bashaka kuba yarakuriye canke bivanye n'uko angana ivyo byose bikabajamo kugira ngo bashobore kumutahura canke bareke gutunga gato ku muntu
erega abantu ubu turi muri Afrika kandi turabarundi n'abarundi kazi igituma rero abantu muri kintu mu kintu cyo kwambara sino ikintu cyo kwihangarana numva nto cyakira gose kuko ikintu kimwe no gutangura kwitahura uri iki urinde uri hehe imice yawe ivuga iki abakuraba bagusoma mwiki rero ico kintu cyo kwiyitiranya ukaza kuraba abandi ugashaka kubakopya bo barafise ibyo bemera barafise aho bageza ibyo batahura ico rero nico benshi kibasiga cyo kwihanganirana ubuze ngo ndambaye nshatse gushaza ngiye senga ubugiye gusenga ubugiye kuvugana n'Imana kuganira n'Imana rero tuvuge wambaye iyo nyambaro wahenye wagize mwene wanya ari nyuma yawe no musi ntasenze yiriwe umunsi wose ariko arakora nibyo ntuba wagiye kuraba umuntu mugabo kwambara inyambaro ituma uri impande yawe atirimuka kubera wewe urumva ico si kintu cyo kwihanganira vraiment kimwe umurundi n'umurundi kazi yo kwitahura uwariwe ndihe mbega aho ndi ndiko ntanga message yahe numva wowe wenyene wo kwiyubahiriza navuze ati ikintu kiri ndane nico gisoruka no hanze nico ge kandi ukiyumvira ati mbega ubuntu muri ibi nambaye buri hehe unyegereye aza kunsoma mwiki
ego none nk'abahora bafatwa n'igipolisi bagahanwa kubera ko bambaye impuzu zitikwije bo muvuga kwiki
sinibaza yuko igipolisi gihora gifa gutora bari bo bose oya sinibaza kuko barinze bagufata nuko warengeje kweri none nk'ico mugenzanje Adolphe yavuze ati kwambara kano kakumata ko nyene ukamengo ni shashara bashize ko canke nk'impuzu y'akayungiro abantu bose bagahakwa kugongana bari ko bararaba wewe urumva ni kindi kintu
ubwo ntari ukutamenya kwizo mpuzu ziba zikwiriye
nibaza ko hari ukutamenya
ego Adolphe nta kutamenya kuri mu bantu cancane mu bacaruka muri ibyo bijanye n'imico nakaranga kukwambara
ukutamenya ugombye kuvuga nangira bishye nti n'ubujuju niko gutamenya nyene urumva nk'uyo muntu agira ngo naje bujumbura none nabaye umusirimu erega nuko tugomba tuvuga abakobwa bigeme uraraba n'abahungu mbega abahungu yambara ipatara agasanga yayihonyoyemwo hariya hasi akayihonyura mugati ligatabuka kandi ari bya bihuzo bikomeye bita majinisi ariko ruguru naho ari gusa no gahuzo ko munsi gakaboneka abapolisi gwashaka nuko bafise ububasha nahandi wowe natwese hariho umuntu wobona kwibara uti no mukubita uti ko no mufata iyo patara yiduze uyambarira aba bakenyerera ipatara urehe ugendura henera abantu canke yunama kwa kundi kumukenyezi twavuga ngo umukenyezi arahena canke umukobwa no muhunga arahena ugasanga arahena abantu rero kutamenya rero abo bigira basirimu bagira ati utakaranga ukabutaya kabanga ugiye kwigira kumwe wabona muri televiziyo ngo bambara gucya nange ngire gucya ubuze biya by'ubustare bavuga ngo ameze kunuku ibyo si gwawe we uri murundi kazi ifate nk'umurundi cyangwa umurundi kazi cyangwa ubaye ikibura byose urataya karanga
ego Adolphe ntibasharira reka tubashimire twibutsa yuko muri mu bakurikirane hafi imico nakaranga kabarundi
nanjye ndagushimiye kutumira wagize
ego Pamela irakoze Irene mwitayeho ibyo kwa
kwambika abantu namwe bwe turabakenguruki
ndabashimiye cyane
Sheikh Haruna Nkunduwiga nibutse ko muri umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi namwe bwe turabakenguruke ko mutabyutumire ego dushimire namwe bwe mwese mwariko muratwumviza ku kijwi rya Amerika twibutsa ko twariko turavuga kubijanye n'inyambaro y'umurundi n'umurundi kazi Diane Ndose nari ndakiremesheje ndabakenguruki
Diane Ndose nawe tugukengurukire twongere dukengurukire Facile Gebe uyegeranije amajwi hamwe na ingenieur Rodrius yamfashe muhinga bw'ivyuma nanje Diane nahazwe twari kumwe kuri micro tuzongera ejo nkaho twahereye.